na Zivichi. Tashimire komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joediana Nini Nahazwe. Muri Republika Demokarasi ya Kongo, amwe mashirama adakiranira inyungu za politike mu ntara ya Kivu y'Epfo yakoresheje imyerekano yo gusaba abakozi guhagarika akazi mu ntumbero yo gusaba ko ingabo z'umuryango wa Afrika y'ubuseruko zivano ku butaka bwa Kongo.
Tumeandamana leo mu province yote ya Sud Kivu en general et en particulier
kwa kuzimye garagambi mu ntara ya Kivu y'Epfo muri rusange mu rwego rwo kubwira guverinoma ya Kongo ko tudashaka ko perezida wacu akomeza gusinya amasezerano.
Uyu ni Kelvin Bwija, numwe mu bayobozi ba societe civile yo muri Uvira. Amajwi yiwe yasubirwamo na mugenzi wacu Vedaste Ngabo. Inkuru irambuye murayumva handi hato muri make kandi muyo tubafitiye. Ibiro by'urwego rw'ishamwe mpuzamakungu ONU rujeje agateka ka muntu biri mu biganiro na leta ya Uganda by'ukungene ibikorwa vyo mu rwi vyo bandanya muri ico gihugu. Nayo OTAN isabira Ukraine ibindi birwanisho birimwo ibimodoka vya blande. Idonido ni mukanyi sasa. Nende bice ku masonga mukanya nkitangura biro vy'urwego rw'ishamwe mpuzamakungu ONU rujeje agateka ka muntu vyatangaje ko biriko biganira na leta ya Uganda mu ntumbero kuraba ingene vyo bandanya ibikorwa vyayo muri ico gihugu. Ibindi na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Abaharanira agateka ka muntu bavuga ko iyo ngingo yerekana kugena ibintu bitera biyanzara kubijanye n'agateka kazi na muntu muri Uganda. Ibiro vy'urwego rwa ONU rujeje agateka ka muntu vyashizweho muri ico gihugu mu mwaka w'2026. Byarashize habona ivyerekeye ihonyangwa rikomeye ry'agateka ka muntu muri ico gihugu rikogwa n'abajeje umutekano, harimwo kuboreza igufa abantu, kubapfunga mu buryo budakurikije amategeko hamwe no kudakurikirana aba bakoze ayo mabi. Leta ya Uganda mu birangiye yabwiye umuyobozi mukuru w'urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu ko itazokongereza ikiringo c'ibiro byago mu gihugu. Yarirukanye abajejwe gukurikirana ivyerekeye agateka ka muntu b'ivyo biro. Abategetsi b'urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu bamenyesha ko bariko baganira na leta ya Uganda ku rwego rwo hejuru kugira barabe ivyokogwa kugira babandanye igikorwa cabo gikomeye muri ico gihugu. Umuyobozi mukuru w'urwo rwego yamenyesheje ko gotegerezwa gukorera ahariho hose atantambamyi. Mwikete yandikiye urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu leta ya Uganda yatangaje ko bitagikenewe ko ukorera muri ico gihugu kubera intambwe cagize kubijanye no kubahiriza agateka ka muntu. Muri ivyo Uganda ivuga ko harimwo kuba ifise amashirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu akomeye cyane.
Fidel hagata umunyamabanga mukuru ishamwe ry'ukwivunira umwansi hamwe hagati y'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN mu mfunyapfunyo iwe Jens Stoltenberg yatangaje ko Ukraine ikeneye kuronswa ibindi bigwanisho birimo amasasu n'imodoka vya blende n'ibindi bigwanisho bikomakomeye Ukraine iza yaramaze kwemererwa guhabwa.
Jens Stoltenberg yabitangaje mu gihe abashikiranganje bajeje ukwivuna abansi bishyira hamwe OTAN n'abategetsi bajeje ukwivuna abansi bo mu gihugu bihugu bicuditse na Ukraine biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoranye mu manama uno munsi kuwa kabiri ku mugwa mukuru w'Ububirigi Brussels. Stoltenberg yabwiye abamenyesha makuru ku biganiro hagati y'abo bategetsi bije mu gihe gihambaye kandi ko ibihugu bicuditse na Ukraine vyiweza uno munsi bikenewe vyihutirwa kubijanye n'ukongereza imfashanyo zigenewe ico gihugu. Yatangaje kandi ko mu ndwiza bazokwibuka umwaka uzoburangira ingwano yihaye inkumbi itanguye muri Ukraine. Yavuze ko atabimenyetso babona ko prezida w'Uburusiya Vladimir Putin yiteguriye amahoro. Yavuze ko ivyo babona ari uko yiteguriye kubandanya ingwano n'ibindi bitero bishasha muri Ukraine. Yavuze ko guha indege z'ingwano Ukraine atari ivyo vyihutirwa cyane kurusha ibindi muri iki gihe. Yamara yamenyesheje ko ibiganiro bibandanye. Umushikiranganje w'ukwivuna amansi wa Ukraine Oleski Reznikov ari Brussels mu biganiro vyahuje abashikiranganje bajejwe kwivuna abansi bishyira hamwe OTAN n'abategetsi b'umugwi w'ibihugu bicuditse na Ukraine biyobowe na Amerika. Umugambi wiwe n'ukumenyesha abo bategetsi ivy'igisirikare cy'igihugu ciwe gikeneye.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanye n'amakuru agezweho ijyanino ku isi. Ingabo za leta y'Abataliban muri Afghanistan zakoze igitero ku kirindiro cy'abagwanyi ba leta ya Kiislam i Kabul ku murwa mukuru. Icyo gitero cyahitanye bamwe muri bo nk'uko inzego z'ubutegetsi zibitangaza. Geoffrey Mutagoma abandanye n'ino nkuru.
Igitero cyagabwe kuri uwo mutwe w'iterabwoba ku mugoroba w'ejo cyabaye nyuma y'uko Arabia Saudite ikuye abadiplomate bayo n'abakozi ba ambasade bose, ivuga ko ifite amakenga ku mutekano wabo. Umuvugizi w'Abatalibani Zabihullah Mujahid yatangaje bike kuri icyo gitero cyabaye mu gace ka Karti hashize akanya gato kigabwe. Yavuze ko icyo gitero cyagabwe ku ndiri ikomeye y'abarwanyi b'aba Daesh baheruka gutera mu murwa mukuru i Kabul, kigahitana bamwe mu bagize umutwe wa leta ya Kiislam harimo n'abanyamahanga. Mu mezi make ashize abarwanyi ba leta ya Kiislam bamaze kugaba ibitero binyuranye muri Afghanistan birimo ibisasu bya bombe. Ibyo bitero ahanini byibasiye ambasade z'Uburusiya na Pakistan ni hoteli y'Abashinwa iri Kabul rwagati. Leta y'Abataliban yongereye umutekano kuri za ambasade, ikomeza kuvuguruza n'ibitangazwa n'umutwe w'iterabwoba wa leta ya Kiislam yemeza ko ingabo zayo zawushegeshe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gukemanga ibivugwa na leta y'Abataliban, ariko ifatisha ishami ry'umutwe wa leta ya Kiislam nk'umutwe w'iterabwoba kandi uhangayikishije.
Teka imbere kuja mu karere k'ibiyaga bigari nshimire bagenzi banje Geoffrey Mutagoma na Fidel Niyongabo ku makuru agezeho ryanino ku isi badutegure bakaba bahejeje kudushikiriza ayo n'ayandi mushobora kandi kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari duhereye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Narinda vyemeye kuno musi duhera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho amwe mashirahamwe adakiranira inyungu za politike mu ntara ya Kivu y'Epfo yakoresheje imyerekano yo gusaba abakozi guhagarika akazi mu ntumbero yo gusaba ko ingabo z'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko zivanwa ku butaka bwa Kongo. Ayo mashirahamwe yagiriza abasirikare ba EAC kunanirwa gutuza abarwanyi ba M23. Muravyumva mu nkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo yari yagiye uvira kuturabira uko vyifashe.
Hirya no hino mu mijyi igize intara ya Kivu y'Epfo nka Bukavu, Uvira, Kamituga, Baraka ndetse no muri amwe mu masantere y'intara, nta mirimo yakozwe kubera iyi myigaragambyo. Aho twagiye tunyura mu mujyi wa Uvira, amaduka yarafunzwe, abanyeshuri ntibize, ibinyabiziga nabyo ntibyagaragaye mu ibarabara, ndetse n'amasoko nayo ntiyaremye. Kelve Bwija ni umwe mu bayobozi ba sosiyete sivile muri Uvira, nawe ari mu bateguye imyigaragambyo yo gusaba abaturage kutagira imirimo bakora. Avuga ko bakoze imyigaragambyo mu rwego rwo gusaba ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ko zavanwa muri Kongo bitewe n'uko zananiwe kugwanya ma 23 kandi zishaka gucamo igihugu.
Tumeandamana leo mu province yote ya Sud Kivu en general et en particulier
kwa kozi imyigaragambyo mu ntara ya Kivu y'Epfo muri rusange, mu rwego rwo kubwira guverinoma ya Kongo ko tudashaka ko perezida wacu akomeza gusinya amasezerano. Tudashaka ko igihugu cyacu cya Kongo bagicamo. Tudashaka ingabo za Afurika y'Uburasirazuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko kuva izo ngabo zagera muri Kongo abo bantu bakomeje kwicwa.
Kifahamu kama depuis EAC imeingia mu demokrasia ya Kongo, ni watu kaza wa kaza ambao biko wanaendelea kuuliwa.
Bamwe mu baturage batuye muri uyu mujyi wa Uvira bavuga yuko bashimye ubujye imyigaragambyo y'uyu munsi yaranzwe mu ituze, kuko nta muntu bahutaje cyangwa ngo bahutaze ibintu bye. Bose muyoboke ni umuturage utuye muri Uvira.
Nta nduzi mu mihanda, nta gufunga imihanda, nta mabuye yarungwe mu mihanda, abantu bose baragenda nta discrimination yose ugara igaragara. Hamwe nibyo tukabona bitandukanye n'izabaye imbere. Izambere zagiye zangiriza zihutaza abantu, zibatera amabuye, zibatuka, ndetse zasenye n'amazu, zisenya n'amakanisa.
Iyi myigaragambyo yo gusaba abaturage kwirirwa mu ngo zabo badakoze mu rwego rwo gusaba ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ko zavanwa muri Kongo, hari abo yahombeje bitewe n'uko nta mirimo yakozwe uyu munsi.
Twari dufise imodoka dupakiza nyinshi cyane, twabuzaho twazipakirira, twazabuzaho zica, n'ubu turicaye nyine ngantano n'akazi dufise.
Mu gatondo twagiye turarondera ahantu dukura amasima n'ibyuma zirya amafera bituya vyo kubaka, twabirose imbaho twazirose kubera amadepo yari yugaye.
Gusa nubwo amashyirahamwe atandukanye agenda akangurira abaturage gukora iyi myigaragambyo, hari abaturage basanga nta musaruro itanga kuko atari bwo bwa mbere ibaye. ariko ntiyagira igihinduka mu byo ayo mashyirahamwe aba yasabye
mu byo baba reklama nta na kimwe kigeze gitungana n'umunsi n'umwe ubushize bagize manifestation bashaka kwirukana MONUSCO ngo buce MONUSCO isinya des accords nshasha na guverinoma urumva ko nta kigeze gihinduka uyu munsi manifestation ngo nizo kwirukana EAC
umuyobozi w'umujyi wa Uvira kiza muhato yavuze ko itegeko nshinga rya Kongo ryemerera abantu kwigaragambya binyuze mu buryo bwemewe n'amategeko ariko yabujije abateguye inyigaragambyo kutagira umuntu bawutaza cyangwa ngo bafungi barabara aya mashyirahamwe yigenga yakoresheje inyigaragambyo yo gusaba izingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ko zavanwa muri Kongo mu gihe inama y'abayobozi bakuru b'ingabo za EAC yabereye i Nairobi ku itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023 yavuze yuko ingabo za EAC zizajya mu bice 2023 izaba yavuyemo aho muri iryo tangazo bagaragaza yuko Burundi buzohereza ingabo zabwo muri Sake Kirolilwe Kicanga naho Kenya ikazohereza ingabo zayo Kibumba Rumangabo Tongo na Kishishi ku ruhande rwayo Sudani nayo izohereza ingabo zayo Rumangabo hamwe n'ingabo za Kenya Uganda ikazohereza ingabo zayo mu karere ka Bunagana Kiwanja Ruturu na Mabenga Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
Ijwi rya Amerika dushimire Vedaste Ngabo kuri iyo nkuru yo imyerekano yabereye Uvira n'ibindi bice bitandukanye muri Kongo yarahejeje kudushikiriza mushaka kugira ico muyivuze ko mugiye kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu duce tubandanyiriza mu gisata c'umutekano mu gisata c'ubutungane muri antunga mu gihugu cy'u Rwanda aho umucamanza mu rwego rwihariye rwa Sentare Nkuru iburanisha ivyaha byo ku rwego mpuzamakungu yatanguye kumviriza abahoze ari abasirikare bakuru mu murwi wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda abireguye kuri uyu wa kabiri basavye kugigwa abera bagasubira mu buzima bwabo busanzwe ahabereye urubanza twe twaharungitse mugenzi wacu Eric Bagirubusa
Bwana Joseph Habyarimana Arias Mucebo Sofoni warufiti ipeti rya General Majoro niwe wabimburiye abandi avuga ku bihano ubushinjacyaha bwabasabiye we na bagenzi be batanu ku wa mbere w'iki cyumweru ubushinjacyaha bwari bwabasabiye bose uko ari batandatu gufunga imyaka 25 muri gereza General Habyarimana wafashe umwanya munini yabwiye urukiko ko uruhande yatangiranye yiregura akomeje kurutsimbararaho akana ibyaha yakunze kumvikana abwiye urukiko ko ibyo umushinjacyaha murega amubeshyera kumutanga buhamya Martin Nzitonda umushinja Habyarimana avuga ko ubuhamya bwe aho kumushinja umushinjura nkaho avuga ko yamushinjiye ku gitero cyagabwe ku Rwanda kiswe Ohacredisseigneur kuko yemeza ko yaciriwe imanza n'ubuyobozi bwa gisirikare bumubaza impamvu yakwepye icyo gitero uyu wahoze akomeye muri FDLR akemeza ko ubushinjacyaha bumurega ko yaboneye amapeti ya majoro na lieutenant colonel mu mutwe w'abacengezi parira riri ibyo nabyo avuga ko ari ukumubeshyera yavuze ko ayo mapeti yaboneye muri FDLR foka yavuze ko yafashwe mu 2016 afungirwa Kinshasa imyaka ibiri yavuze ko mu bihe bitandukanye ubugenzacyaha bw'u Rwanda bwamubarizaga mu nzu z'imbohe zibanga zizwi nka safe houses kandi zikamuhatira gusinya inyandiko mvugo ku ngufu atazi bizikubiyemo yemeje ko yemeraga ibyo bamutegekaga mu mugambi wo kwirinda ko yari buzimire akabwira urukiko ko aho yashatse gusoma inyandiko mvugo umugenzacyaha yamubwiye ati oya muzehe sinya cyangwa nkohereze kwa shitani nimwe mu mvugo z'uregwa zazamuraga amaranga mutima mu rukiko ku bitero byagabwe ku Rwanda Habyarimana akavuga ko yari afunzwe nta ruhare yabigizemo yahaganye ko hari ubugambanyi yaba yaragize ku gihugu cyamubyaye kuko atigeze akandagira ku butaka bwacyo yitwaje imbunda mu gitero cyacyo cyose ku cyaha cyo kuba mwishyira hamwe ryiterabwoba baravuga ko itegeko rigihana ryagiyeho mu 2018 yaramaze gufatwa gafungwa we n'umwunganira mu mategeko Inyasi ndagije imana bavuga ko icyatagombye kukiregwa General Habyarimana aravuga ko mu mwaka w'2016 aribwo yahawe inshingano zo kwambura intwaro abari abarwanyi ba FDLR Iwalunga Warekare na Kanyabayonga kubwi abo basabwa 200 nibo baje basubizwa mu buzima busanzwe yabwiye urukiko ko icyo gikorwa yakoze cyagombye kuba kibonera inyiturano umwunganira mu mategeko ndagije imana aravuga ko ubushinjacyaha bwivuguruza avuga ko hamwe buvuga ko yari mu mutwe w'iterabwoba ahandi mwishyiramwe ry'iterabwoba mu magambo yate ni nko kuvuga ngo nitabyari kimasi zabyari nyana ubushinjacyaha bukavuga ko bwabareze ibikorwa bigize ibyaha butigeze buregera iby'amategeko abihana witwa Maritwe Habimana nawe wari ku ipeti rya koloneli ahakana igitero cya Oracle du Seigneur avuga ko bitashobokaga ko yagira igikorwa ajyamo kubera uburwayi nawe avuga ko atigeze agerageza kugambanira u Rwanda yemera ko mu 1996 yari yaratashye mu Rwanda ariko kubera intambara z'abacengezi zituma asubira Congo. Koloneli Habyarimana avuga ko hanze yo kuba urwayi bwaramubereye ikibuza mu kwigobotora mutwe yarimo n'ingabo za FARDC muri Congo zagiraga uruhare mu kubabuza gutahuka kuko bazifashaga kurwanya indi mitwe muri Congo. Naho kubireba Koloneli Felicien Ruzindana nawe avuga ko yabaye muri FDLR kubw'agahato yavuze ko na General Major Paul Rwarakabije wari ukuriye uwo mutwe yatahutse yihishe kuko abandi bashoboraga kubimenya bikamugiraho ingaruka. Yavuze ko kuba muri FDLR biba bigoye kumenya niba ari umutwe w'iterabwoba. Ruzindan akabishingira ku kuba zaba ari ingabo za FARDC ndetse n'iz'umuryango w'abibumbye MONUSCO zoherejwe kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ziba ku isonga mu kubuza abarwanyi ba FDLR gutahuka, bityo iyo mikoranire ikagorana kumenya niba uwo mutwe uri ku ntonde y'imitwe y'iterabwoba. Adiel Mbanziriza wunganira ababiri bireguye nyuma akavuga ko umutwe bawugiyemo ku gahato. Uyu munyamategeko akabishingira ku kuba uwari ukuriye General Rwarakabije yari yemereye ko nawe yatashye rwihishwa uretse gushingira ku magambo masa. Yavuze ko ubushinjacyaha bufite inshingano zo kugaragaza niba koko hari ubushake bagize bwo kuba muri uwo mutwe. Abireguye uko ari batatu bose barasaba kubona ubutabera bunoze bagasubizwa mu buzima busanzwe. Baravuga ko nk'uko hari abandi bari bafunganywe mu nzu z'imbohe bikarangira bajyanywe mu ngando nabo bahabwa ayo mahirwe, kugeza ubu hasigaye kwiregura abandi bagabo batatu. Ubushinjacyaha burabarega ibyaha bitatu byo kuri mu mutwe w'ingabo zitemewe, ubugambanyi bugamije kugira nabo ubutegetsi buriho no kuba mu mutwe w'iterabwoba. Nka kwibutsa ko ku wa mbere w'iki cyumweru ubushinjacyaha bwabasabiye gufunga imyaka 25 muri gereza, urubanza rurapfundikirwa kuri uyu wa gatatu. Ekibagira ubusa ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Ekibagira ubusa ejo kwa gatatu rero zotubwira ingene urwo rubanza ruzoba rwafundikiwe. Ejo kuwa mbere amakungu yarahimbaje umunsi wahariwe iradiyo ijwi rya Amerika kuri uwo munsi ryaragendeye abanyagihugu bo mu ntara za Rutana na Makamba mu gihugu cy'u Burundi, rirababaza akamaro iradiyo ibafitiye. Bamwe muri bo bishuye ko naho bakunda iradiyo bataronka ijambo nk'uko babyifuza, aha bagasaba amaradiyo kubashikiriza ibiganiro bihuye n'ubuzima bwabo bwite. Mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye muka atumuha akanya kugira ngo atugire ku muriri wino nkuru ndende yaduteguriye.
Igitigize cy'amaradiyo ari mu Burundi kigeze kuri 43, muri ayo 18 akorera mu gihugu hagati, ayandi 25 akaba akorera mu gisagara cha Bujumbura. Abumviriza amaradiyo mu ntara ya Rutana na Makamba habemeza ko bakunda kuyumviriza kandi ko bafitiye akamaro.
Zukuri iradiyo jewe iramfitiye akamaro kandi ndayikunda. Kuko iradiyo ituma umenya amakuru, igatuma umenya ibintu aho bigeze, nk'ibintu byononekaye hirya no hino, nk'imvura yaguye konona imirima, nk'izuba ryatse, usanga uri kurabimenya. Kandi iradiyo baraduhimiriza bakaduha impanuro y'ingene twoshobora kwitwara mu buzima no kurondera akahera.
Amaradiyo aradufasha cyane, nk'iradiyo y'u Burundi dufasha kumviriza amakuru tukamenya ibihe aho bigeze. Kandi amaradiyo arashobora kudukebura muri bimwe bimwe, agakebura nk'abarimyi cyangwa nk'abadandaza.
Yo reka. Iradiyo akamaro ifise n'akamaro kanini cyane. Urashobora kugira ikibazo cy'umwana gatakara cyangwa ukabura umuntu, ugaca wiruka ku iradiyo ukarangisha.
Iradiyo ifite akamaro kanini rwose, ifite akamaro kanini mu mibereho y'abantu, bakamenya ibintu biriya iyo bigeze. Reka ni byinshi nta n'ibyo nakurirwa ndadondagura, ni byinshi cyane rwose.
Kuri amaradiyo aradufasha kumenya inkuru zaba hirya no hino, ati hanaka ibiciro bimeze uku, hanaka tuze gusumirayo bimeze uku. Ego nzi ko akamaro gakomeye.
Abo banyagihugu barabwiye ijwi rya Amerika ibiganiro bimwe bimwe bakunda kumviriza.
Ubona nk'ino uko turi abantu babiri imitsi twakumviriza nk'indirimbo za radiyo cyane cyane z'Imana nka za kera, sanga dasohotse kera se sanfise kandi bisumira izubu turadikunda cyane
yewe iradio ningira kamaro mu buzima bwanjye ku mpamvu ntajewe nkunda kumviriza indirimbo z'Imana nakunda kumviriza na cyane cyane iradio Eglise Sport hari umunsi bazinduka bararirimba baravuza indirimbo z'Imana ugacusangura nezerewe n'ubutumwa bukavugwa no kwihanura shobora kwihanira wumviriza iyo radio iradio rero ningira kamaro muri byose harimo ubutumwa harimo amajambo yo guhanura ibintu hamwe n'ibyo nyine
cyenda kunda kumviriza uburemye n'ubworozi
okay je bubisanzwe ibintu bimwe nakunda kumviriza cyane cyane nk'iyo haje indirimbo z'Imana cyanke utuziki harya nkujya mwanya wo gutasha inshuti n'abagenzi harya masayi ne nyabiya narabikunda gose
abo bumviriza amaradiyo bifuza ko mbere ya byose ibiganiro bibafasha mu buzima bwabo bwa misi yose kandi ko byotezwe imbere
twifuze yuko amaradiyo yokishikiza cyane cyane ibijyanye n'iterambere kuko uravyibiye turimwo turakeneye cyane cyane iterambere turakeneye ibiganiro bijyanye n'imibano igenda iherereye ku iterambere turakeneye ibijyanye n'ukwerekana aho tugeze mu iterambere mu mibano ishyigikira iterambere
abijya byerekeye dufate bariko baragira nte barakina nka twebwe turi ngaha biratugora rwose ukuntu twoza turavugira ku iradiyo
Jezmiganiro nobona yozirachishako ikiganiro cy'ugwaruka bakatwereka ingene twokwibeshaho n'ukuntu twokwitwara
sanze badushirira ko nk'udukino tujajuro hamwe yene no kuza turumviriza amakuru bisanzwe nyene tundu twishimye nyene twotugihohera nyene tukajyohera abanyagihugu
ego muri iki gihe turimo turavye n'inkumbero ya leta n'umukuru w'igihugu avuga ko twakwiteza imbere twa twitumaniza imigambi ibiganiro byo bishobora kwiradiyo byo bidukangurira guheba gukoranira ku marigara nko marabisemereye kuko twiteza imbere mu mirimo y'igihugu n'ibindi ngira byo twigisha kugira ngo twirinde izindi ngeso zotuma amagara atakagenda neza nk'ibi bintu by'ubumaraya n'ibiki
Alex Manirakiza w'Imakamba ati hashirwe imbere ibiganiro bituma abantu bahindura inyifato kugira ngo batere imbere
ukubera iyo wumvise ugereranije igihugu cyacu aho kigeze n'ibindi bihugu umenga turateye isoni kuko turi mu bukene ntangire ubukene ariko budasigurika mu gihe igihugu cyacu gifise ubutunzi bwinshi rero mu Burundi turazingamitswe n'inyifato inyifato ibera intambamye mu iterambere yaba ibigani bijyanye n'inyifato ho kwerekana byerekanye umuntu yoshika ku iterambere
mu nama rukokoma igira gatatu y'ibimenyesha makuru yabereye igitega mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri icogera cy'umukuru w'igihugu Prosperi Bazombanza yarashimiye ibimenyesha makuru n'amaradiyo ko bikora bitiziganya mu gufasha leta n'abanyagihugu kugira ngo bagere ku iterambere
Le gouvernement du Burundi reconnaît le travail effectué par les médias et les félicite.
Leta y'u Burundi rakeje bimenyesha makuru na maradiyo bakora ijoro n'umutaga kugira ngo bashikirize inkuru zitagira kanenge abanyagihugu nabo bafata ingingo zibereye za kazoza kabo. Leta y'u Burundi irashima kandi utwigoro tw'ibimenyesha makuru byashikirije amakuru atomoye mu biringo by'igikorwa cyo kwemeza ibwirizwa shingiro mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu kurwanya ikiza coronavirus nico gituma leta yashinze ikigega cyo gufasha amaradiyo amahera akava mu kigega cya leta umukuru w'igihugu araganira n'abamenyesha makuru agatunganya ibiganiro mu runani rw'amaradiyo umuntu mbere yo gushigikira ibimenyesha makuru n'amaradiyo Icagira cy'umukuru w'igihugu yaramenyesheje ariko ko kubera ubukene mu maradiyo ibikorwa ntibigenda neza hari byagiye birahindagurika mu gihugu bituma ibimenyesha makuru n'amaradiyo bivuka ari byinshi kandi bifise intumbero zitandukanye ibyo bimenyesha makuru ugasanga kandi bifise uburyo n'ibikoresho bibayabaye nico cyatumye barondera abakozi mu batararonka akazi bataramenyera umwuga. Byatumye rero habitito kajya kanovera mu gutegura no gushikiriza ibiganiro abanyagihugu. Na Claude Botrou aserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu ijambo yashikirije yaragarutse ubukene buri mu maradiyo bushobora gutuma abamenyeshamakuru batarangura neza umwuga wabo. Ubwigenge bw'abamenyeshamakuru nabo ni inkingi ikomeye y'intwaro rusangi.
Une démocratie solide, mesdames et messieurs, se caractérise par une liberté de presse solide.
Intwaro rusange yashinze imizi irangwa n'ubwigenge mu byo kumenyesha amakuru, haba mu bumenyesha amakuru n'amaradiyo bya leta, ibyigenga, ibikorera hanze bikumvikana mu gihugu. Amaradiyo yegereye abanyagihugu, byose bikaba bifite abamenyesha amakuru babinonosoye, bategura inkuru mu bwigenge kandi bakubahiriza akaranga mutima k'umwuga. Niko intwaro rusangi yotsimbatara
en quelque sorte d'ancrer la démocratie.
Idija Fadi umuyobozi wa Radio Bena yo mu Rutana mu mwanuko gu Burundi aremeza ko bimwe mu bituma ama radio ashikiriza ibiganiro bidashika kunyota ababyumviriza harimo ubukene butuma badashikira abanyagihugu n'ubumenyi buke.
Ingorane ya mbere ihari kuko ishuga munya nuko ikiganiro kinezereza abanyagihugu nuko bonyene babiyumvisemo bakagira ibyo baterereye. Rero ahanini nuko usanga abanyagihugu tubura uburyo bukwiye ngo tubashikire iyo bari hose. Kirisa kabiri naco bijanye n'ubumenyi bw'abamenyeshamakuru, usanga ubumenyi buri hafi ku mazi y'ukumwuga ugenda urakura ku munsi ku munsi. Rero bisaba kuvuga ugenda urakura hagende haraba n'ukuntu n'abawukora bagenda barakarihirizwa ubwenge.
Innocent Sabimana akurikiranira hafi ibivugwa mu maradiyo ati amaradiyo ni ingirakamaro mu gihugu. Mu Burundi ni menshi, mugabo menshi nta kinini afasha umunyagihugu kuko atamushikira ngo amenye ico agona.
Iradiyo abona n'agahambaye mu bantu no mu bihugu, cyane cyane ko zifasha mu gutsimbataza demokrasi, zigafasha abato n'abakuze. Byiza iyo ziba zarangura ibyo ziyemeje mu gihe zariko zibyemererwa, kandi zikagira ko zigakurikiza n'umurongo genderwa ko wazo. Nyamara urabye ico gitigiri ingene kingana ku Burundi bwonyene kumviriza n'ibivugwa muri ayo maradiyo emwe. Eka sikinini zunguru munyagihugu kuko ni gake uzokumva zashikiriye umurimya hari umworozi umudandaza umunyamugore we wese kugira zivuga ibyerekeye iterambere ryiwe zivuge akarero yobera abandi mu gufasha mu iterambere ry'igihugu cyose. N'ibyakuru nayo kurindira ibyo byabazoja baratasha ababo ku matelefone byo nari nabyo binagwiri. Eka no kuri si by'abarundi bakeneye.
Miteranda yegamiye arongoye radio Ijwi ry'Umukenyezi mu giheta ca Gitega ati kugira tumenye ko ibiganiro dutegura bishika ku nyota abatwumviriza twarashinze imigwi y'abanywanyi bisamirizi.
Iyo migwi rero ikiserukira ba bantu batwumviriza kuko tubatora turavye abamaduhamagara kenshi abakurikirana ibiganiro byacu bari ku mitumba itandukanye tugaca rero tubashira muri uwo mugwi w'abanywanyi bi radio.
Abanywanyi ba radio Ijwi ry'Umukenyezi barumvirizwa n'abarongoye radio kugira ngo bagire ico bakosora mu biganiro bitegurwa.
Kugira ngo radio ishobore kugira kamara bayumviriza no kuvuga yuko itegereza gukorera ku myitwarariko y'abanywanyi bayo, no kuvuga bajya bayumviriza ku munsi ku munsi, no kuvuga iradiyo kujya ibifite intumbero yitanguye n'abantu rero bayumviriza baca bakurikira uwo murongo yihaye.
No mu gihe cyo gutegura intonde n'ikiranga mwanya c'ibiganiro muri radio Ijwi ry'Umukenyezi barafadikanya n'abumviriza iyo samirizi.
Ikindi cyose kwebwe twese turatunganya hajya murazi ko mu iradiyo urutonde rw'ibiganiro bararusubira mu bya Twitter grille de programme. Twebwe abo bakunzi b'iradiyo abo banywanyi b'iradiyo turabahamagara uko tugira dusubire mu rutonde rw'ibiganiro bakaza nabo bakicara bakatubarira. Nibyo bwo nta buhinga baba bazi guhumesha amakuru. Mugabo akubwiye ati bifuza ko muri amezi atatu cyangwa amezi atandatu mwokora kuri ibi, arabikubwira uko abyumva nawe nk'umuhinga rero mu iradiyo ugacubishira mu buhinga wize guhumesha amakuru ugacugira intunganyo nziza y'ico bita grille de programme urutonde rw'ibiganiro byo mu iradiyo.
Jerome Niyonzima umumenyeshamakuru akaba n'umuhinga muri uwo mwuga ahanura barongo ya maradiyo kwigishanya hagati y'abamenyeshamakuru bafise uburambe na bashasha. Amaradiyo yotegura imigambi ariko bagakorera mu runani kugira ngo batorere inyishu ibibazo by'ubumenyi buke n'ubukene mu maradiyo.
Nuvuga yuko ku kibazo cya mbere cyerekeye umenyi buke bw'abamenyeshamakuru, twebwe duhimiriza yuko abamenyeshamakuru abarongoye ibimenyeshamakuru bogerageza magaha karyo abamenyeshamakuru bajye basanzwe b'ibicocoro basanzwe bazi umwuga cyane ko bamenyera kwigisha bagenzi babo, kubera yuko ibikorwa by'inyigisho kenshi usanga bizimvye iyo bagiye kwikora ku bahinga ngo baze kubigisha.
Jerome Niyonzima ahanura kandi amaradiyo gutunganya imigambi yo kongereza ubutunzi mu maradiyo nko kurima, korora n'ibindi byoza n'amafaranga mu maradiyo kugira ngo ntibame bazeyinze.
Tiariva ndaishimiye tugukengurukire kuri iyo nkuru ndende wadukoreye ku ruhara rwa maradio Nitro abanyagihugu bagona ku maradio atandukanye. Ni nayo nkuru iciye ifundikira ibiganiro byacu vya kano kanya kuri mikoma 10 na Jean Nahaje. Dushimire bagenzi bacu bose bagize uruhara kugira ngo no makuru n'ibiganiro vya kano kanya bibashikira hande. Turasura igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 ku makuru azo bagezeho hirya no hino ku isi. Mubandanye rero kuranirwa mu byo mwimo byose naho butaha.